zali mukiganiro yagiranye na amenyesha makuru cyekave handa yitererekanye ku ndongozi zari zatowe mu gihumbi kimwe majana 1961 uhereye ku muganwa rwirwa gatsore umuhungu umwami mwambutsa bangiricenge yahanye kwikukira ku Burundi bagandaguwe cyo kimwe nabandi bashinga amateka n'abakenguza amateka mu gihumbi kimwe majana 1965
abatutsi barafuye mu 1965 ibigo bishwe cyane cyane muri Muranza twaseye umwaka uheze turabona n'amazina y'abatutsi bishwe n'abahutu abari mu rumenzero wa kera yitwa Matyazi arabagumura hanyuma abahutu bayica abatutsi n'inzu zabo barazikurira i Muranza Bugarama Busangana Rusha habaye ibicanyi bwahitanye abatutsi.
Umugutaze yatangaje ibinyuma y'igihe kirekire w'idogerwa n'amashyirahamwe yaharanira inyungu z'inkewa z'abatutsi ko wirengagiza ubwicanyi bakorewe ukibanda gusa ku bwicanyi ko 72 bwayogeje abahutu. Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga wa Genocide Canada mbere yagiriza uwo murwi kuba hari ibinogo byakubwemo abatutsi mu kivunga, ariko abagize uwo murwi baroye kuzura ibisigarira bakavuga ko hahambwe abahutu bishwe mu rwimo rw'72
igice cya Karusi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo. Twe turabitse ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo bagikoreramo ababaji aho bataye abatutsi w'1993 abaca bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahitiwe cyatabwa abahutu mu 1972.
Umukuru wa Sade habitangaje kandi mu gihe kuva mu 2020 hari amashyirahamwe y'ababuza babo atacemererwa kuja kubibuka uko bazifuza, ni cyane cyane yababuriye ku ishuri ryisumbuye ryahitwa kuri Bubu mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi mu 1993 inyuma yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yari yitorewe n'abanyagihugu uwo mwaka nyene. Meta Christian Ntakarutimana arongoye urwego rwa wa manza haja avuga ko abategetsi basana bariko bihora ubwoko bumwe
aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora. Turabona neza yuko ku ntwari ya CNDD-FDD atabutungane uzopfa bubonetse. Intwari ya CNDD-FDD yamye irangwa ni hagati amacakubiri y'ubwoko.
Mu mpera z'2021 mu Rwiseveha watangaje ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zabishyize ku mukono mu minsi yakurikiye. Ndayicariye atwari uwo murwi yerekanye ibimenyetso we n'abakomiseri bakorana bafatiye ko
ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose umucanga urarandagata amaraso y'inzirakarengane.
Mu kwa gatanu 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yaranse ku byemezo asigura ko byotuma ubumwe bw'abarundi buhungabana.
Yamaze kuvuga mu 72 ngo ni ko nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta kakivuga akavuga mu leta avuga n'ingoga murarahaba none igihugu cyunguki none tuto tatafata kamanyuma ubu no munsi muvuze rero ko uko bazaza baravuga ka kamugakorerako
iyo ngingo yaranyuze abaserukira amashyirahamwe y'abacikacumu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abagwanya ibyumviro by'abanyabwoko banagira ko bavuga ko ukubona Severe yibanda gusa ku bwicanyi bw'72 yitwaje ko yanka ko amazuru azimangana atashingiro bigira. Terence Mushano umunyamabanga mukuru wa Sede Genocide Cyirimoso
ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfuye ushaje uwo 1965 uratamwihutiye kumubaza ari ugukuraba iby'imyaka niwe ari muto kuri
1972. Maitre Jean Zerigirima nawe yibaza ko mu Rwiseveha ushobora kuryanisha Abarundi
umengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cacane mu myaka 1973-72 hariho abatutsi bagandaguwe ahatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ivyo bintu ugomba kubivuga.
Ariko umukuru wa murwi yasobanurira bibaza nk'umunyamategeko Bigirimana
bikogwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
mu gutaje kutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza mu 2008 aho mu rwi wa nyuma warwanira mu ishamba washira hasi birwanisho yamara kugeza ubu maze gukora gusa ku bwicanyi bwakorewe abahutu 72 watangaje kumaze kuzura ibisigarira byabo birenga 2013 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.